Et Néladion, il jouit d'America. Néladion, il jouit d'America, il s'en va à Washington, DC, mon kilo, on est mon kilo, Rwanda, vieux les âges, tout le monde essaie de me terminer. Mais comment on a fait d'Eric, on dit qui j'ai, mon rond de votre miracle, mais on va me confier à Chateau-Eve, comment est-ce que tu es là, comment est-ce que tu es là, comment est-ce que tu es là, tu es là, FM, j'ai un canal de vie de tatou, il jouit d'America, il casse ma couille à Chou, il couille ça. Abahanzi n'abacuranzi mu Rwanda bari mu gahinda kokura umwe muri bo Jay Polly yapfuye yaramaze hafi amezi ane afunzwe.
Ibintu byabaje cyane yaraciye umujene umuntu wakoze amateka anenze ko nabivuga.
Ni igihombo rero ku ruganda rw'imyidagaduro no ku gihugu muri rusange, kuko hari abantu benshi yagiyeho ibyishimo nubwo iminsi yanyu itamugendekeye neza, ariko twizeye ko Imana iri bumwakire.
Abo n'abahanzi Bruce Melody na Butera Knowless ku rupfu rw'umuririmbyi wo mu rwego rwa hip hop Jay Polly. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yadomye ku rutoki abamenyesha amakuru babiri ubi radiyo y'Abafaransa RFI n'ikinyamakuru Iwacu avuga ko bakora inkuru zicafuza igihugu. Aya makuru yose hamwe na yandi twateguye ni mu kanya yagire aho muja. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, imyuzure idasanzwe yahitanye abantu 9 gusaraca New York City no mu micungararo yacu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Thomas Camerine.
Imvura yaguye guhera ejo ku mugoroba ari nyinshi cyane. Urwego rushinzwe iteganyagihe rwatangaje ko amazi yuzuye hose ku rugero rwa santimetero hafi 9. Imihanda yahindutse nk'inzuzi zitemba, imodoka zarengewe, ibibuga by'indege n'imihanda ya gari ya moshi zigendera ku butaka no munsi yabwo byose byaraye bifunze kugera uyu munsi ku manywa. Bill de Blasio, meya wa New York, umujyi munini wa mbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko ari imyuzure itarabaho mu mateka ya New York. Yashyizeho amategeko yo mu bihe bidasanzwe, abwira abaturage be kuguma mu mazu. Imyuzure yahitanye abantu babiri muri New Jersey, 7 muri New York, n'undi muntu umwe muri leta ya Maryland, undi muntu umwe yaburiwe irengero aha muri Maryland. Iyi mvura kandi idasanzwe muri aka karere yasize abantu barenga 230,000 badafite amashanyarazi.
Urakoze Thomas. Igipolisi cya Tanzania cyatangaje ko umugabo yarashe akica abantu 4 mu kwezi guheze, yabikoze mu rwego rw'iterabwoba. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jenny Mukanguzi.
Mu gitero cyo ku itariki 25 y'uko kwezi gushize kwa 8, Hamza Mohamed yarashe abofisiye mu gipolisi mu ihuriro ry'imihanda mbere yo kubambura imbunda zabo akerekeza kuri ambasade y'Abafaransa yari hafi aho. Uwo Hamza yarashe umuzamu aramwica, ariko nawe yaje kwicwa arashwe. Umuyobozi mukuru w'urwego rushinzwe iperereza DCI Camillius Wambura yavuze ko amaperereza yabo yasanze Hamza yarakoreshaga iterabwoba. Mu kiganiro yagiranye n'abanyamakuru mu mujyi wa Mwanza, Wambura yavuze ko uwo mugabo yashyiraga ku nkuta ze ku mbuga nkoranyambaga amagambo y'ubuhezanguni arimo ibikorwa by'iterabwoba by'imitwe ya Kiyisilamu Al-Shabaab n'umutwe wa leta ya Kiyisilamu ISIS. Wambura yanavuze ko uwo mugabo Hamza yavuganaga n'abandi bantu baba mu bindi bihugu ibijyanye n'ibikorwa by'iterabwoba, ariko hanini ko yarimo kwigira ku mbuga nkoranyambaga z'abahezanguni. Uyu muvugizi wa polisi yongeyeho ko Hamza Mohamed yari umwe mu biteguye gupfira idini ryabo, nubwo nta dini yavuze mu izina. Venance Kanunga, umuturanyi we, mu cyumweru gishize yabwiye ibiro ntaramakuru Reuters ko Mohamed yabayeho mu mutuzo mu karere yari atuyemo ku burasirazuba bw'umujyi, ariko yamushushanyije nk'umuntu witangiye ukwemera kwe kw'idini rya Islam.
Muri kumwe n'abandanya kumviza iradiyo Ijwi rya Amerika isamanyira i Washington DC mu kino ne mu Kirwanda mu kanya amakuru yo mu karere ka Afrika ibiyaga binini. Igihano cyo guhagarikwa mu kazi mu kiringo cy'iminsi 15 cyari cyafatiwe abahanuzi 8 b'umukuru w'igihugu cy'u Burundi cyarangiye. N'inkuru twateguriwe na mugenzi wacu Pierre Claver, niyo nkuru ari i Kigali mu Rwanda.
Abakozi bakuru bakuru 8 bo mu biro vy'umukuru w'igihugu cy'u Burundi bari bamaze iminsi 15 mu bihano byo guhagarikwa mu kazi. Umukuru w'igihugu abagiriza amakosa arimwo kudatonda ku kazi ku masaha n'ubunebwe. Abo nabo umuhanuzi mukuru mu vyo kumenyesha amakuru w'inyamitwe, umuhanuzi mukuru Charles Nkusi ujejwe iby'ingendo Godefroid Bizimana, wahoze haramuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karegwa Ndenzako Albert Nasasagare yahora umukuru bajejwe kugendanira umukuru w'igihugu Jean Marie Rurimirije Colonel Firme Mukwaya na Pascal Banandagiye yahoza umushikiranganje w'ubutungane Perezida Evariste Ndayishimiye yemeje ko yari yabahagaritse mu kazi kuva itariki 16 z'ukwezi k'umunani guheze mu kiringo cy'iminsi 15 yabivuze kuri uyu wa kabiri aho yahura n'ugwaruka rwo mu gisagara ca Bujumbura
Davis biro munani nugaye imfugo z'itanda zifise akibaza no gufitina ndavuga bwa mbere ndavuga bwa kabiri aho ngiye ndiko ndahanura ngahanura aho gabahora basaba makonje bakamara gihe bari mu makonje ntavuye ndabaha ikonje y'inguvu gendo ryame uzogaruka ukora none akazi k'ukuru w'igihugu kari gyanga hagarara byerekana ko arije n'ubundi ndabyikorera bahembwa badakoze aha bamaze iminsi 15 mu kiruhuko c'inguvu kuko naho numva ngo ndakwirukanye nkaza n'ubundi nawazoza amezuko nikambaze mvure wewe gushikaho ntana nakagatsuza
kubera president ndayishimiye ashimangira ko atakinini bamuhanuye muri iki kiringo bari mu bihano yatangaje ko azobakata umushahara
kana gacahembwa ko yampanuye neza none hembwe kadarije nagukoreye kandi wewe nibagaruka umushahara nzawukata wa kabiri cenera njye amahera yose ntengenda kuraba abene gihugu ndayafashisha kuko yarayiwabo ndayabakata umwe wese azohembwa inusu nce ndayajana ntabuze n'umwene gihugu nk'ubuyo ugaraniwe mu bitaro yabuze amahera yo kuriha ntayane y'amahera nakibinebwe
umwe mu bari kuri urwo rutonde yabwiye Ijwi ry'Amerika ko intandaro y'ibihano bahawe ari ugusiba cyangwa kudatonda ku kazi ku masaha icyo gihe umukuru w'igihugu yari mu rugendo rw'akazi mu ntara za Gitega mwaro Bururi n'ahandi umwe mu bahawe ibyo bihano yikeka ko umukuru w'igihugu yashaka kumenya ingene abakozi batandukanye bakora akazi iyo umukuru w'igihugu atari hari icyo gihe nyene yari kumwe n'ugwaruka mu gisagara ca Bujumbura president Evariste Ndayishimiye yumvikanye afite agashavu bamwe mu bamenyesha makuru yita ko bacafuze igihugu arongoye aha adomurutoki kuri Ezras Ndikumana akorera radio y'abafaransa RFI na Antoine Kaburahe atwara ikinyamakuru cigenga iwacu aba bose barahunze igihugu
none none ariko bavuga ngo bitaro z'ubundi zose zuzuye mu corona abantu bahonye n'ubonye mu bundi koni ruzuye ujyanze mu kwita ukene kanutse mugaye tumugiye tumumenyesha makuru mpuza makungu kandi no murundi kwa vigogo chao kureze jika kukuza ukantivya chukua mazi ugasa neze hanyo mamonye magonoko uwamaze kuzimba uwichagizo nili sake gipe wanele samakuru namwe ndawatunga nili kwa natuma warundi wese wababazi ufikala nyamele samakuru wawirubo njene wa samburi jihuku mkari ono mbise ngo ngayiko soo ngayabdi ya tutenda mihebzi ulitua mkara musikiri maramungira etinisawa etiko yiko soo barambyeho kaburaho yavuze ngo yasigisubira ndabihetse nabubwira muti yavuze ngo wakoze utitubwira bijya mugenzi wawe nababihere
tumurondeye Ezras Ndikumana yatwishyuye ko ataco yobivuga ko kuko kuri we bitabereye kwaja mu mpari n'umukuru w'igihugu ciwe iradio y'abafaransa RFI Ezras Ndikumana akorera yashize habona itangazo yiyamiriza iyo mvugo y'umukuru w'igihugu ku Rwanda rwa Antoine Kaburahe arongoye ikinyamakuru iwacu wewe yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atanakimwe akora co gucafuza igihugu camwibarutse naho we na mugenzi we banse kuvugira ku vyuma byacu bifata amajwi Kaburahe yongeye ko ati nimba noba narigeze n'umunsi n'umwe kuvuga ibintu bidakwiriye babivuge babinyagirize ariko ndazi ko atavyo bazokwigera baronka nkuko namye sinzo kwigera mba mu mugwi w'abasambura namashira matandukanye yabamenyesha makuru yateye ivyatsi yomvugo ya president Ndayishimiye RSF Reporters Sans Frontières yabamenyesha makuru batagira imbibe ku isi irimo nako Antoine Kaburahe na Ezras Ndikumana bazira umwuga wabo wo kuvuga ukuri nayo IBJ urunani rw'abamenyesha makuru mu Burundi bavuga ko imvugo y'umukuru w'igihugu igamije gutera ubwoba abandi bamenyesha makuru bakiri mu gihugu cyane cyane ku nkuru zijanye n'ikiza cha COVID-19 umuhinga yigenga mu byo kumenyesha makuru yabwiye Ijwi ry'Amerika ku imvugo n'ingengo umukuru w'igihugu amazi iminsi akoresha vyerekana agashavu ariko kagamije guhindura ibintu mu ntumbero nziza nayo kuvyerekeye abamenyesha makuru umuhinga ari Bujumbura atashimye ko amazina yiwamenyekana yibaza ko umukuru w'igihugu ashaka guha gasopo abandi bamenyesha makuru ariko atarinze kuvyerekana Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku Bwijwi ry'Amerika
Dukwite mu Rwanda abaririmbyi batandukanye baguye mu gahundwe ahumviye urupfu rwa mugenzi wabo yarazwi cyane mu muziki wa hip hop nka Jay Polly. Yitabye Umuremyi kuri uyu wa kane. Inkuru ya mugenzi wacu ari Kigali mu Rwanda Assumpta Kabonyi.
Urupfu rw'umuhanzi Joshua Tuyishime uzwi ku izina ry'ubuhanzi nka Jay Polly rwamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa kane. Urwego rushinzwe imfungwa n'abagororwa mu Rwanda rukaba rwasohoye itangazo rivuga ko mu rukerera rwo kuri uyu wa kane aribwo Jay Polly yitabye Imana. Itangazo ry'uru rwego rivuga ko uyu muhanzi warufungiye muri gereza ya Mageragere yari ajyanywe mu ivuriro ry'iyo gereza ahagana saa 12 z'umugoroba yitabwaho n'abaganga. Iri tangazo rikomeza rigira riti bimaze kugaragara ko akomeje kuremba yaje kujyanwa mu bitaro bya Muhima aho yakomeje kwitabwaho ariko birangiraje kwitaba Imana. Uru rwego rwavuze ko amakuru y'ibanze rumaze kubona ari uko uyu muhanzi wari ufite imyaka 33 y'amavuko we na bagenzi be babiri basangiye uruvange rwa rukoro yifashishwa n'imfungwa biyogoshesha amazi n'isukari byavanzwe nabo ubwabo. Muganga Nkubito Pascal uyobora ibitaro bya Muhima aribyo byakiriye Jay Polly yabwira Ijwi rya Amerika ko uyu muhanzi yagejejwe kuri ibi bitaro mu rukerera rwo kuri uyu wa kane ariko akaba yarahageze arembye cyane nk'uko abisobanura. Mu magambo ye uyu muganga yagize ati twakiriye Jay Polly ariko yahise apfa kigera ku bitaro kuko imbangukira gutabara yahamugejeje asa nk'urimo gusamba. Uyu muganga yumvikanishije ko batabashije kumenya icyahitanye uyu muhanzi. Urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha RIB na laboratwari y'ibimenyetso bya gihanga batangiye iperereza ryimbitse kugira ngo hamenyekane icyateye uru rupfu. Abahanzi batandukanye bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaje ko bababajwe cyane n'urupfu rwa Jay Polly. Umuhanzi kazi Butera Knowless yabwiye Ijwi rya Amerika ko bababajwe cyane n'urupfu rwa mugenzi wabo asaba abahanzi bagenzi be gushyigikira abana sisi.
Ntago nibaza yuko wenda ku mana nicyo gihe ariko ntago nibaza ko cyari gusaje ko cyo gupfa. Ibintu bibabaje cyane yaraciye umujene n'umuntu wakoze amateka arenze ko nabivuga nta munabi yagiraga yari umunyamahoro icingeri n'umuhanga. Jay Polly yagiraga umutima mwiza yamwibukira kuri byinshi yamwibukira ku rukundo abanyarwanda bamweretse ari mu bantu batangiye guterura stade irimo abantu hafi ibihumbi n'ibihumbi yuzuye bagahaguruka baririmba izina rye. Yari umuntu udasanzwe. Nibaza ko na mbere yo gupfa situation yari arimo itoroshye byaba byiza dufatanyije tukaremera umuryango wa Jay Polly.
Si Butera wenyine wababajwe n'urupfu rwa Jay Polly na mugenzi we Bruce Melody nawe yatangaje ko ari mu gahinda ka Jay Polly.
Ni umuntu twabanye mu bihe bigiye bitandukanye kandi ari n'umuhanzi mwiza. Ni igihombo rero ku ruganda rw'imyidagaduro no ku gihugu muri rusange kuko hari abantu benshi yagiyeho ibyishimo nubwo iminsi yanyu itamugendekeye neza ariko twizeye ko Imana iri bumwakire.
Wowe ku giti cyawe hari umwihariko wari ufitanye nawe?
Umwihariko ni uko hari amabanga abantu bagirana wenda bitaba byoroshye ko yajya hanze cyane cyane mu gihe nk'iki umuntu ari nawe kigenda. Ariko twakoranye indirimbo eshatu ahari tuzikora mu bihe bigiye bitandukanye. Yari umuntu w'umuhanga ikindi wumva neza icyo muzika ari cyo.
Wari umuherutse kumubona amaso ku maso wowe?
Twaherukanaga amaso ku maso ataramufunga aho amariye gufungwa ye ntabwo twongeye kubonana kubera ko gusurana bitari byoroshye.
Uyu muhanzi warumenyerewe cyane mu njyana ya hip hop ikundwa cyane n'abakiri bato nabo berekanye intimba batewe n'urupfu rwe.
Jay Polly yari umuntu ukunzwe n'urubyiruko ndetse n'abantu bakuru. Urupfu rwe rwatunguranye ariko nta kundi twabyakiriye byatubabaje. Imana imwakire mu ijuru nta kindi narenzaho. Biragoye kuko ni umuntu twafataga nk'umwami wa hip hop mu Rwanda cyangwa se umwami w'injyana ya hip hop. Sinzi ko rero hari umuntu wazageza ku rwego nk'ibyo yakoze ariko twamukundaga kandi akomeza agira iruhuko ridashira.
Jay Polly yaramaze amezi ane afungiye muri gereza ya Mageragere aho yarakurikiranyweho ibyaha birimo ibyo gukoresha ibiyobyabwenge. Yarataraburana mu mizi urubanza rwe kuko kugeza ubu yaragifunzwe by'agateganyo. Si ubwa mbere mu Rwanda humvikanye umuhanzi uguye muri gereza kuko n'umwaka ushize mu kwezi kwa kabiri umuhanzi Kizito Mihigo yaguye kuri sitasiyo ya polisi iri Remera mu mujyi wa Kigali aho inzego zibishinzwe zagaragaje ko ibyavuye mu iperereza byagaragaje ko urupfu rwa Kizito Mihigo rwatewe nuko yiyahuye. Assumpta Kabonyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Cyo bimusenje tumwe se ko muri ko murabandanya kubiza iradio Ijwi rya Amerika. Ikipe ya Tunisia ibaye ya gatatu ibonye itike yo kwinjira muri kimwe cya kabiri mu irushanwa rya Afro Basket rikorera mu Rwanda. Umugenzi wacu Tiene Karekezi yavuganye na Jean-Claude Munyandinda yakurikiranye urwo rukino.
Urakoze Frederic Nkundikije. Jean-Claude, umaze gukurikirana uwo mukino, Tunisia ibonye tike yayo imaze gutsinda Sudani y'Epfo, byari byifashe bite?
Nibyo koko, ni umukino utari woroshye, kandi cyane ko mu duce tubiri twa mbere tw'umukino, karta ya mbere na karta ya kabiri, amakipe yari imbirimbiri, ni kwa kundi amakipe aba atiritana anganya amanota, agenda asimburana ku manota. Ariko nakubwira ko hagati ya Tunisia na Sudani y'Epfo akagozi kaje gucika muri karita ya gatatu cyangwa se mu gace ka gatatu, aho ikipe ya Tunisia yaje kuzamuka ikagira amanota 63 kuri 51 ya Sudani y'Epfo, hanyuma rero iza guhumira ku mirari. Ubwo umutoza Lord Denge w'ikipe ya Sudani y'Epfo yageragezaga kubwira abakinnyi be ko bagomba gushyiramo imbaraga nyinshi cyane, bagakuramo kino kinyuranyo, ariko birinda birangira. Umukino urangira Tunisia nyine yerekanye imbaraga, yerekanye superiority, yerekanye ko ari nayo ifite igikombe cya Afro Basket giheruka cyo muri 2017. Aho rero umukinnyi Salif Mech na bagenzi be barangije batsinze Sudani y'Epfo amanota 85-65.
Kuva atakurikiye neza uwo mukino, Jean-Claude, intsinzi ya Tunisia urebye ko umukino wagenze wose ukurikije ubuhanga nuko abakinnyi bitwaye, Tunisia muri make yarushije iki Sudani y'Epfo?
Mu by'ukuri Tunisia yarushije Sudani y'Epfo guhanahana no kwinjira neza mu kibuga, baraziranye kurusha muri Sudani y'Epfo, kuko byagaragaye ko Sudani y'Epfo yo yashaka gucungira ku mipira ya kure yayindi y'amanota atatu, rimwe na rimwe rero iyo ugerageje amanota ya kure atatu bikanga, icyo bita robo offensive kiba kirakugora, kuko akenshi n'abakinnyi bawe baba binjiye muri urundi ruhande rw'ikipe ntibishaka gutsindamo, bityo rero robo offensive zaje kunanirana
guhanahana. Jean-Claude, ubu tuvugana ikipe ya Uganda na Cap Verde nabyo ubu birimo guhatana bishaka tike ari nayo ya nyuma, uyu mukino ubona ute?
Niko bimeze koko, umukino watangiye hagati ya Cap Verde na Uganda, umukino utoroshye, aho ikipe ya Cap Verde ni ikipe yarangije mu itsinda ryayo rya mbere, bivuze ko nayo iri muri aya makipe ane yazamutse rugikubita kubera gutsinda imikino yayo yose. Ikipe ya Uganda nayo ni ikipe yagiye ikurira mu irushanwa, ikipe yo kwitonderwa, ifite abakinnyi nka ba Opong Robinson n'abakinnyi bakomeye cyane, kuko bakorera Cap Verde na Uganda ni amashyirahamwe yuko umuntu yabyita ntawamenye ngo aratsinda igihe. Gusa Cap Verde ukurikije uko nyine kugeza ubu yari itaratsindwa na rimwe, irahabwa amahirwe, ariko na Uganda nayo abwira ko ijambo ryayo ryari.
Urakoze cyane Jean-Claude Munyandira, mugenzi wacu i Kigali mu Rwanda.
Murakoze namwe.
Abatalibani batangaje ko bari mu myiteguro yo gushinga leta nshasha ya Afghanistan, basubiye ku butegetsi inyuma y'imyaka 20 bari baravuye ko kuwa mbere Amerika niho yasozera ibikorwa byayo bya gisirikare yari imazemo imyaka 20 muri icyo gihugu. Amahirwe yabo yo kugarukana amahoro muri icyo gihugu yobangana iki? Aka kabazo kari mutwe mugenzi wacu Diane Nazwi yabajije Professor Pascal Niyo Nizigiye, umuhinga mu bijanye n'imigendere hagati y'ibihugu, akaba n'umwigisha muri kaminuza y'u Burundi.
Mu buryo bwa politiki twavuga ko ari igihugu cyagize ingorane cyane aho mbere, kuko uvuga ko cyatanguye kwivuganya mu 1990, kikaba yari igihugu cyakwiye gukwira kurwaniramo n'abantu benshi b'Abongereza, b'Abasovyete, yamara kuvuga kuri 1990.
None ga Professeur Pascal Niyonizigiye, uko kwama Afghanistani ari nk'urubuga rwo kurwanira ko vyava kuki, hari impamvu nyamukuru yatumye hama y'intambara?
Yego, umuntu abona ko ingene igihugu kimeze n'igihugu kigoye gutwara, kuko kigize n'intara zigoye kugendagenda, n'ubu mbe abo barwanyi b'abagahigiri gutuma batsinze abarusiya igihugu cyenda gusubira nyirabice, nuko bigegeza ahantu hagoye gushika nibyo bijya bigwanisho by'abasovyeti bitashobora kwinjira hagati y'amabuye mu misimba aho bigegeza mu gihugu. Ibigwanisho muri Afghanistan biragoye cyane, nubwo abanyamerika bayihajya ntibashobora kugira ngo boshika hariho hose bakore ku yabo bariko baragwana
yamye ari igihugu kiguriyemo abayisilamu benshi kuva ke
y'umuslamu byatangiye mu kinjana cy'ibiri ikinjana cy'ibiri niho hatangiye kuza abayisilamu batangiye kugira ngo bakuyagize ibiri
batwandikiye bafise ubazo bababaza hariho uwavuze ati ndabasabye munsigurire ijambo abatalibani uwo mu hari wavutse gute iryo jambo risigurike
ijambo talibani kugira mu kindi ni kuvuga abanyeshuri biga ibijyanye n'idini bari abayisilamu bahunga ingwano yari yatewe n'abasiviyeti bari baje gufasha umukari witwa Najibula yasara muri Afghanistani hama rero abitwa Mujahidine bitwa kabisa abagwanyi bagerageza kwinjira abanyagihugu kugeza mu rurimi rwari iwabo se bahunga rero bagenda mu gihugu cy'uruhande cyitwa Pakistani aricyo gihugu kirimo byafashije cyane abatalibani kuva rero muri 1994 abo banyeshuri biga idini rya isilamu bashyiye bajya hamwe kugira ngo bitegure baze gufasha bene baba bariko baragwana muri Afghanistani bagwana n'abasoviyeti abantu bavuye muri cya gihugu cyari kiganjemo abarusiya kugira ngo binjize komunizme muri Afghanistani gushikaho rero muri 1996 biga abafghanistani gushika n'ubu rero iryo jambo risigura abantu abanyeshuri biga ibintu byerekeye idini.
Hanyuma bamaze gushika ku butegetsi rero bagiye kuvanwa ko gute
bagiye ku butegetsi muri 1996 bakuru witwa Najibula bakanamubamba mu gisagara Kabul bace bashikira ubutegetsi gushika 2021 murazi ko yigeze kubisanganya bikomeye itariki 11 z'ukwezi kw'icyenda 2021 igihe Al Qaeda yatera inyubako ikomeye yadandarizamo New York yitwa World Trade Center bamaze kuyitera rero niho abanyamerika bavuga bati twebwe turaje mu bintu twatoje dusanga umuntu yasumye batera World Trade Center ariwe mukuru wa Al Qaeda yigegeje muri Afghanistan ari kumwe n'abataliban bamuhaye indaro none tugeza kumukurikirana baca barakera rero Afghanistane iyo baciye bagumbayo
none Afghanistani yari ifise kuki yari yarabitse Usama bin Laden niwe yari inyuma y'aba Al Qaeda bateye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari mu kwezi kw'icenda mu 2011 kuki Afghanistani yamuhaye indaro
Afghanistani yamuhaye indaro kubera yariyo kuva kera ikigihe abo bita abamujahidine abagwanyi bagwanya Afghanistani bagwanya abasoviyeti kandi bafashijwe n'abanyamerika icyo gihe Ben Laden yari muri bo yarafashijwe n'abanyamerika kubera n'abamujahidine yasize ibyumviro bya isilamu gomba gukomeza amategeko ya isilamu wewe yabishakanye ku isi yose kuri we nta yari muri Afghanistani murazi yuko burya mu bayisilamu hariho ukuntu igikomeye cyane kuri bari dini ni ukuvuga ngo ni ubwenegihugu naho Ben Laden yari wo muri Arabie Saoudite wewe abona igikomeye ko ari icyo bita umma ni ukuvuga umuryango w'abayisilamu bo ku isi yose aho rero muri Afghanistani yari niho hari hamworoheye kurwanira agashaka rero yuko ariho yokwiyegeza n'abanyamerika ntibamushikire
anise ikaze ku juga y'amerika uherereye ganisete
ndiri Tanzania mu ntara ya Kigoma
Tanzania havugwa maki akabazo kawe
yego kuri iyi nkuru ya Afghanistani na Amerika maze kubibona ndabona yuko Amerika ntengaje ukuntu bifitemo uruhara cyane igituma Afghanistani yagumyemo akajagari sosiyeti ama kavuga ni kubona ikibatiye bashika kuri iki kiringo gacaba babaterekana bagiye kubakurayo bagiye basasa mbona nkuko ari nko kubaterekana kubera ubu baramaze kwicamo ibice kubona habyutse impunzi kubera Abanyamerika bavuye muri Afghanistan kimenga kuba bari iyo byari bibazo ku Banyafghanistan nyene
reka tureke Professor Pascal niyo nizigiye agire icavuze ku vyumviro byanyu ugira umunsi mwiza muri Tanzania.
Ego,
Professor Pascal, mwibaza iki ko bavuga yuko Amerika isa nk'iyatereranye Afghanistan mu kuvayo? Ku bwanyu byari bikwiye ntivyari bikwiye? Hari hageze ntiyari bwageze?
Ahubwo benshi barabivuga biko mu bihugu bya Buraya bicitse na Amerika. Ika mbere no muri Amerika nyene haba mu bijya mugambwe wa Joe Biden wa demokrasi cyane bajya bisaba Republican ariko ubu batari ku butegetsi baravuga ati ni ukuri ukuntu abasuda ba Amerika bavuye muri Afghanistan birateye agahinda ukuri kuba hari ingenere abanyagihugu burira ku ndege ziko ziraguruka ingene basa narihe bakubera babona umengo bagire bapfe birateye agahinda kubona igihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika gifite igisirikare gisambire gikomeye ku isi bashobora kuvayo kurya. Ariko rero kugira umuntu abitahure no kuraba burya Joe Biden yaje ku butegetsi Donald Trump yatwara imbere yiwe yatanguye kuvugana n'abataliba kuva iyo ntwaro yiwe y'abarepublika yari yatanguye kuvugana n'abataliba kuva 2020 mu kwezi kwa kabiri i Doha muri Qatar baravugana bariko bararaba ingene kubera murabona Amerika ingwano zose yagize haba muri Iraq muri Afghanistan ikubwa ngo yarashitse cyo yarondera
hanyuma ga professor amahigwe ahari kugira ngo abatalibani bazoshobore sinzi ko no vyita n'icizere mu banyagihugu nimba bakibafitiye bazoshobore kuvana Afghanistan muri iyo ntambara yamamwe mwatubwiye ati ivya Afghanistan ni vya kera si vyubu amahigwe hari ko abatalibani bazoshobora kugira Afghanistan igihugu c'amahoro naya
amahirwe ariho nuko abatalibani bogerageza kuvana koko n'aba Al-Qaida nk'uko babivuga bakavuga ibyo muri twarumvise ko ariho umuvugizi w'abatalibani ati twebwe turateye ibyatsi abo bantu bakoresha igihe ari umuntu yiturikije hajya hafi ya aeroporo y'i Kabul kugira yice abariko barahunga n'abasoda b'Abanyamerika bakabakorane bakabigobotora bakibanda ku bibazo biri hagati muri Afghanistan kandi bagakorana n'amakungu amakungu yobafasha akabaha uburyo nabo bakagerageza guteza imbere ibyo mu muryango wabo kugira ngo babanage bafite ya mategeko yo gukandagiza afasoni yo gukandagiza amenyesha amakuru cyane no kuvuga ikintu kijyanye na modernization guteza imbere umuvuma de Taliban hamwe byoba hama rero bagakorana n'amakungu ibyo bihugu byose ari Amerika Israel Bugurege Azuba Rusia Ubushinwa Siriya Iran ibyo bihugu biri hagufi kandi bifite ijambo Pakistan bakibanda kumvikana kugira ngo abo batariba kizazane ingwano muri kariya gace uko bose barabikeneye n'ababyeyi baba Abashinwa baba Rusia naho batumvikana neza n'Abanyamerika twazi ko badakeneye yuko batalibani babandanye njya nzira y'ingwano
hanyuma amakungu naho bizofata igihe kingana gute ngo agirire icizere abatalibani nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika yarimuye ubuserukizi consular n'ubuserukizi bwayo ibuvana Kabul ibutwara i Doha ku murwa mukuru wa Qatar hani ibindi bihugu byabigize mugabo akavuga bati turavye ingene bizogenda biragenda nibitwara neza turashobora kugaruka muri Amerika muri Afghanistan ubuserukizi bwacu bugasubira bugakora amakungu naho muri baza ko bizofata igihe kingana gute kugira ngo bagirire icizere abatalibani Afghanistan ibigihugu gikorana n'amakungu Leta Zunze Ubumwe za Amerika Ufaransa Canada n'ahandi hatandukanye
bibaza ko bishobora gufata umwanya kuko benshi baratinya benshi bumvirije n'abahinga babifitanye ahagufi baravuga ati nta wokwemera ijana ku ijana ibyo abatalibani bavuga ariko turabona ko batsiye imbere mu byo kuvuga ibyiyumviro kuresha ubuhinga bugezweho ariko ibintu abatalibani bamwerembera yose barabibereje ko barakora baricana barakorishana ariko rero hariho n'abandi bavuga bati ubundi bihugu bya Amerika n'ibyibura by'uburenganzira byaganje isi umwanya munini.
Inshuti mwese mukundi radio ijwi rya Amerika, ibiganiro twateguriye mu aka kanya bigaruke ngaha. Turashimiye abagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twashikije. Turashimiye kandi na Basile yadufashe kwegeranya ibiganiro twateguriye. Edi Rwema niwe yari abihagarariye. Turabashimiye namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi, kandi turabateka mu bandanye umviriza ibindi biganiro by'iradio.